Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo ni kiganiro cha radio Inzamba. Gihaka ry'abarundi yo bava bakagera kugira ngo baserure ivyumviro byabo baheze baterera gacumu kubumwe kugira ngo igihugu kiva mu kaga.
Dusangire ijambo. Tugarukire Burundi.
Niteka gusubira guhura namwe banywanyi ba radio Nyizamba gateka kawe turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2020 mwavyumvise ikintu cy'iganiro dusangira ijambo mumenyereye gukurikira umugwi wawo ni ujejwe gukora amatohoza ku mabi yakoregwa abanyagihugu b'abarundi waraye usubiye kongegwa ikiringo cha gatatu kugira ubandanye ugikogwa ivyo byabaye mu matora yo kuri uyu wa kabiri mu bihugu byari byitavye kuri 47 2024 byaremeje iyo ngingo yo kongera ikiringo uyo mugwi 17 ntacyo babivuze ko nayo ibihugu bitandatu gusa birahakana iyo ngingo ibiremeje uyo mugwi ukaba wongewe ikiringo mu gihe gatya kazi na muntu kabangamiwe cyane mu Burundi muri iyi minsi ingana n'amezi atatu gusa hagiyeho ubutegetsi bushasha bwa Evariste Ndayishimiye kubwo amashyirahamwe yaharanira gateka kazi na muntu ukongera ikiringo uyo mugwi birahumuriza kuko ivyegeranyo bitangwa n'uyo mugwi ari byo bifasha mu gihe hagize urwego rw'ubutungane rushaka gucira imanza abagirizwa amabi ku ruhande rw'abanyepolitike naho nyene barashima ko igisata ca onikijerwa gateka kazi na muntu congeye ikiringo uyo mugwi bakabona ko bizofasha cyane mu gushengeza abariko baragandagura abantu bakora n'ayandi mabi yose ariko arabera mu Burundi nkuko atanzego zoba zihari abatumire b'ikiganiro ni babiri uwa mbere ni Emmanuel Ndereyimana na muvugizi w'urunani rw'imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baharanira inagugwa nyamasezerano y'amahoro ya Arusha wa kabiri ni umushingwa manza Rumere Niyongere arongoye ishyirahamwe Rukristu rijejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati ikiganiro mwagiteguriwe na Jewe Reverie Bazikamwe gihagarariwe na Jean George Kibogora mu bwinga bw'ivyuma hari Lambert Niyonzima ikaze ni gwa
cyane ari umuntu hari abantu bazoturubura ituri cyane bitayiko bishinze kujya bateba gira kuko ni nabi gakwerekeza bafata amatongo amatungo y'abandi barishikiriza intaye niya fata ijambo bazoji kujugutu kumira intaye niya fata ijambo bazoji kujugutu kumira intaye niya fata ijambo bazoji kujugutu kumira ewe Burundi gacu unatwengeje uramaje kuko buriya akari yatwengwa nkake
kumusi wa kabiri uheze ni higisata cha onikijerwa gateka kazi na muntu ucongereza ikiringo cy'umwaka umugwi w'amatohoza ku Burundi bukeye bwaho kumusi wa gatatu urongoye uyo mugwi yarashikirije ijambo aho yiyemeje ko bagiye kubandanya akazi kabo bongere banasabe ko bokorera ku butaka bw'u Burundi kuko kuva batangura batarigera baronswa uburenganzira n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo gukorera mu Burundi ariko kandi yaranamenyesheje ko nubwo biruko ivyo bitababujije gukora akazi kabo kurikira Dudu Diene arongoye umugwi w'amatohoza ku Burundi asubirwamo mu Kirundi na mugenzi wacu Eddy Claude Ninahazwe.
C'est une grande vigilance pour observer la situation des droits de l'homme. Souhaitons faire une enquête.
Nugushiramwo ingufu nyinshi kugira ukurikirane ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Turifuza kumviriza impande zose baba abo muri leta kugira tubishire mu byegeranyo dukora hama twumvirize kandi n'iyindi migwi yose. Ivyo rero turifuza kubikora uko ni nacyo gituma twongewe iki kiringo ukuvuga ko tugiye gusaba ko dukorera ku butaka bw'u Burundi.
C'est-à-dire une demande d'accès pour que notre travail puisse nous permettre d'aller sur le territoire burundi. Et le fait que le conseil des droits de l'homme
kubona isata cha uni cyagateka kazi na muntu ucongereza ikiringo uyu mugwi ni ikintu kidasanzwe kuko nkuko mubizi ni gake cyane umugwi w'amatohoza uronka ikiringo kirenza umwaka. Ije ndabizi kuko narakoreye mu migwi myinshi. Ivyo rero byerekana ko ivyegeranyo dukora vyizewe. na watu dafise uruhusha ugo kukwela kutaka Burundi uhinga gibiro wikuru jeru wakateka kazina munu hamungi nigisata kijeru wakateka kazina munu vila tufasha gushikira abaduha amakuru kandi vizewe tukahimuza amakuru imbere yuko tuandika ichegiranyo nukufuga ko igikogwa dukora kila komekandi kile mewe
method de travail est rigoureuse et objective.
Aho ni mu gihe w'userukiro Burundi i Geneve Table Nova yari yifatiye mu gahanga igisata cyabonikije hagati y'akazi na muntu ko gifise intumbero y'ugusenyura umugambwe wabo uri ku butegetsi CNDD-FDD byashikirijwe na Renova Tabu hari kuwa 17 z'ukwezi kw'icendo mu mwaka wa 2022 mu namigiri ya 45 y'igisata cyabonikije hagati y'akazi na muntu.
Le présent rapport est tellement musclé, diffamatoire et insultant.
Kicegeranyo gishasha cerekana ko kirimo ibinyoma byinshi bikaboneka ko kidakwiye kwemerwa. Icyo cegeranyo gisiga inyuma ibibazo byinshi gihambaye muri ibyo nico kumenya ko abajejwe agati akazi na muntu bo barahinduye ibikorwa bajejwe kugira ngo ihinduke ubwego rucanishamwo bakagomba kwihindura abanyepolitike b'igihugu. Mucama kevyerekana ko bashaka gukuraho intwaro ya CNDD-FDD.
L'objectif est de faire disparaître le gouvernement du CNDD-FDD.
Abanyepolitike ngo barakengurutse cyane ingingo yo kongera ikiringo umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi muri Sefor Arusha. Uyo mugwi ngo niwo ushobora kwerekana neza amabi ariko arakogwa mu Burundi kuko abanyepolitike biba bisa nk'uko bagirizwa leta kubera abapfa ivyumviro by'imigambwe.
Twabyakiriye neza cyane bivanye n'ingene mubona ibijyanye n'agateka kazi na muntu bidasiba kuyangara abantu baricwa ku munsi ku munsi. Murabona ingene biruka kubatatoye CNDD-FDD murazi kwitatowe abatayitoye rero kugira babazibye babiruka ko barafungwa abandi baricwa. Iyo rero nkatwe muri Sefor Arusha twama turuko turasemerera twerekana ibitari ko biragenda neza harabibaza bati nukubera tutavuga rumwe na leta ariko iyo hari umugwi muzamu makungu nkunja ujejwe gukurikiranira hafi by'agateka kazi na muntu no gukora amatohoza kubitariko biragenda neza ugateka kazi na muntu kugeza ubu kiringo cyawo cyari giheze ariko umwe arabonye ko nibihugu byinshi byashigikiye kuwo mugwi wabandanye ukora ko nibihugu bifise amambasade mu Burundi barabona ibiriko biraba cyo gituma bavuga bati ivyo uyu mugwi uvuga nivyo kandi mu Burundi ntibirahera reka tuhongere kiringo bagume ku kivi bagume baturabira amaraporo nayo yama yatanzwe ayo maraporo rero azufasha mu gihe runaka kugira ngo ubutungane bukore batunganiriza Abarundi. Ibyo rero twarabishimye cyane turabikomeye amashi. Mu Kirundi bavuga bati utoso rifuku ya manakatsi nicyo gituma rero naho uyo mugwi umaze igihe kirekire ukora uvuga usemerera natwe tugafasha mu byo tubona nk'abatavuga rumwe na leta nitufasha kunabi dushakira igihugu canke iyo leta nyene ni kugira ngo bikubita gashi kebure bikebuke kiringo ni kirekire koko uwo mugwi ukora ariko mu mwanya icatumye uwo mugwi ujaho kitarahera nibaza ko botenyenye bagakora turabizeye n'abantu bafise ubuhinga mu bijanye n'amatohoza ku muguhotegwa kwa gateka kazi na muntu kuba rero bamaze igihe kirekire ko byo babiduteye impungenge n'iki impungenge zirahari ariko niko kugena kubwiye no kwamiza ko umwanya igihe kizodu ha ukuri uko kuri nukuhe ntibizijana hazogera igihe abakora ivyo bintu byo guhohotera gateka kazi na muntu naho bashigikiwe na leta ihari hazogeraho umwe wese arengutswa abazwe ivyo yakoze nico gituma rero kuba bifasha umwanya muremure canke iki nta kibi igikuru nuko uwo mwanya atari umwanya uri kupfishwa ubusa n'umwanya uri kurakogwamwo kori nka kuko amaraporo turayabona kandi tutaciye hijya nino naho leta yama iriko irabihakana na Karumurozi ntiyemera kwaroga ariko aba byakora bo yica canke atera ibiki n'ibiki biraboneka abantu bakabivu. Nibyo rero leta ntiyo kwicira urubanza ariko turizeye yuko kumpera n'imperuka abarundi bazotunganirizwa.
Mu mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu muri akate bavuga ko bashima ko akamo kabo kumviwe kuko bari bamaze iminsi basaba ko uyu mugi wa Oniwizewe ukwiye kubandanya igikorwa cawo kuko icatumye ujaho n'ubu kikiriho. Ikindi yibutsa nuko uyo mugwi ari ushobora gufasha ubutungane mpuzamakungu mu gihe hazogera ko bukorera kumabi ari karakogwa mu Burundi, bivugwa na Rumere Niyongere arongoye ishyirahamwe akate.
Twaranejejwe cyane niyongerwa gikiringo umugwi w'amatohoza ku Burundi, kuko tuzi neza yuko uyo mugwi uri ukora akazi gakomeye nko gutohoza amabi akorerwa Abarundi. Hama ikindi nacho twarerekanye cyane cyane ingene kutongera ikiringo uyo mugwi w'amatohoza ku Burundi muri iki gihe turimo, aho herekana yuko hari amabi menshi akorerwa Abarundi yoba ari ingingo ifashwe gihuti huti. Ikindi nacho nuko tweretse abagize inama y'agati y'akazi na muntu mushobora muza makungu oni yuko uyo mugwi uri mu bisata bikomeye bishobora kubandanya bigira amatohoza ku Burundi, aho ibindi bisata byo mu gihugu byari bijeje kugira amatohoza usanga bifatiwe amaboko mugongo na leta y'u Burundi, kuko bitinya kudoma ku rutoke abo bari mu nzego za leta bariko bakora ayo mabi. Urumva rero twe twanejeje cyane yuko iyo ngingo yo kongera ikiringo uwo mugwi w'amatohoza ku Burundi. Amaraporo akogwa n'ujya mugwi w'amatohoza ku Burundi n'amaraporo afasha cyane, n'amaraporo yerekana urugero gukubahiriza agati y'akazi na muntu mu Burundi. N'amaraporo usanga na kenshi akoreshwa n'ibisata by'ubutungane. Abakorewe amabi rero bugerageza kwihangana bakareka kwihutakiza ibyo ubutumwa biriko burakora, bakarindira rimwe na rimwe iby'amatohoza y'ubutungane birateba, ariko haragera igihe abakoze amabi bakurikirana. Ni kuvuga rero yuko abo bose bakoze amabi bisha abantu bazokurikirana n'ubutungane impera n'imperuka. Iki nacyo ni ukumenya yuko mu byo uyo mugwi w'amatohoza ujejwe hariyo kudoma ku rutoki gushira ko kwandika amazina y'abakoze ivyaha hama agaheza akayarungikira ubutungane. Ivyo rero biramaze kuba ujya mu gwa matohoza ku Burundi uramaze kurungikira icegeranyo isentare mpuzamakungu mpanavyaha y'abakekwa ko bakoze ivyaha bikurikiranwa n'iyo sentare. Urumva rero reka dutange umwanya abakorewe amabi bihangane bahe umwanya ubutungane bushobora gushika aho gukurikirana umuntu yagirwa n'icya.
Mbega uyu munsi ni kubera iki leta itarigera yemerera uyu mugwi gukorera ku butaka bw'u Burundi ngo ntawe byotangaza namba, kuko leta isanzwe iri mu bagirizwa muri ayo mabi. Emmanuel Ndereyimana arasaba leta kuvavanura no guhohotera abanyagihugu, agasaba umugwi w'amatohoza gukora neza ayo matohoza, amakungu nayo gukurikiranira hafi ikibazo cy'u Burundi.
Ivyo niko bama bavuga leta y'u Burundi murabizi mu kwigovyora ya mivuga igihe ushane cibihari, nta na rimwe basiba kuvuga ngo Burundi ni paradizo, ariko gendura aba Barundi baranangiriye. Nimba ari paradizo kuri bajya abantu bakeyi mwabonye nejo bundi bihayagiza amatungo y'igihugu basahuye mu guterera amamiliyoni amajana abiri amajana atanu angahe mu gusana urya soko ya Kamenge mwarabibonye, nujya mu gunyene ubayeho neza naye abarundi n'ukuri bageza umwansi ashaka nyarucari amerewe nabi. Iyo maze kubona dufise igihugu aho umwana yicara mu nkungu nk'imbaraga sangwa ari ku ishuri mu gihe cya none, aho tugeze ku isi birateye isoni. Umva rero ni ya mvugo y'ukwama bigovyora nitwemere ariko twerekane ko bimeze uko kandi atari ko bimeze nushobora kuvuga yuko iwawe hari amahoro mwirirwa murahamba imisi yose abantu bicwa batagwaye muvuge ngo hari amahoro barara ntibuca mbonera kure ziri ku mugono w'abarundi ibyo byose rero mu ncamake hawo jangaho ngo avuga ati ibintu ni yororo abantu ni bagumye umutima bagire gusa icizere mu butungana aho buzohagurukira bugafata intahe mu bisanzwe imigwi nkijya bavuga kwitegerezwa gukorana na leta muri rusange ni kwa amategeko mpuzamakungu abivuga ariko leta y'u Burundi murazi ni sindabibazwa muri byose na hose baca birabira hijya iyo mu kwirabira hijya rero ntibizokwama kujya hazogera igihe hafatwa ingingo nyazo ubwo rero burahari byarabaye henshi mu bihugu byinshi no muri Sudani murazi ko bari barigize surivu ibya Bashar murazi ko byagenze nimwibaze rero ngo Burundi ni zinga byashitse ahandi ni wacu bishobora kuba abatware babi bagakugwaho maze Burundi ukaronka abazoza gutunganiriza bose atawanjya wangura atamwana n'ikinono atantara atamoko ataje Burundi bugatwagwa n'umurundi koko atakindi yiyumvamwe niwe dukeneye kandi niducike intege bizoza bitebuke ico dusaba umugwi mbere yo gusaba umugwi tuhera kuri leta y'u Burundi babwira tuti nyabuna tunganiriza abo mujejwe ariwo Burundi reka gushigikira akabi reka gushigikira gukokeza akabi kandi arimwe mwugahagaritse ico ako niko kamo dutera leta y'u Burundi tuti amaraso yasesetse ni menshi abaho ubusa ni benshi gezaho ntagi urabona gihugu muri aka karere turimwo gifise hafi nusu y'umuriyoni w'impunzi ni benshi cyane ibyo byose rero ni ibintu tuvuga tuti ejo ubukera kumbure nibyo tuguma duhanura leta y'u Burundi ngo yikubitagashe ariko bakica amatwi kuri uwo mugwi cyo dusaba uwo mugwi nuko ukomera kwibanga ibanga bashinzwe ryo gutohoza kandi bari babikora neza turabishima gusa nk'abandi barundi bose turarindiriye ikizokurikira ayo maraporo y'ibyerekanywe ingene agateka kazi na muntu gahohotegwa mu Burundi nico tubindiriye muri rusangi ariko tugasaba rero makungu tugasaba karere yuko Burundi batobutererana tube hafi muri uko rero kusaba makungu mu karere batube hafi dufise umwizero yuko bitebe bitebuke ibintu bizogenda neza bikava ubuzima bikajibuna
kubona leta yanka ko uyo mugwi uza mu Burundi ngo ni kimenyetso cerekana ko bari mubagirizwa ayo mabi umushingwa manza arumere niyongere asaba leta kwemera gukorana n'uyo mugwi nimba yemeza ko koko agateka kazi na muntu kubahirije mu Burundi
biratangaje cyane kubona leta y'u Burundi yamivuga yuko atasinzikazwa ry'agateka kazi na muntu riro mu Burundi yuko barundi batekanye ariko ugasanga irankira umugwe w'amatohoza ku Burundi kuza kugira amatohoza ivyo rero urumva ko ari bihushane ico dusaba leta y'u Burundi ni kwemera gukorana n'uwo mugwe w'amatohoza mu Burundi bakemera bajye bahinga ba ONU kuza kugira amatohoza mu Burundi kugira ivyegeranyo batanga vyemegwe n'impande zose
Ningaha dushesozerera ikiganiro mwakoze mwese mwadukurikiye mwavyumvise ko kubona umugwi wa ONU ujejwe amatoza ku Burundi wongegwa ikiringo bihumuriza abanyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu izo mpande zose zirasaba leta kwikubita agashi ikareka guhohotera agateka kazi na muntu barakoze abatumire yari umushingwa manza arumere niyongere hamwe na Emmanuel Ndereyimana ikiganiro cari gihagarariwe na Jean George Kibogora ubinga bw'ivyuma Hari Lambert niyo nzima nakishiriro na jewe reverie bazikamwe naho ubutaha
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo ni ikiganiro cha Radio Inzamba gihaka ry'abarundi yo bava bakagera kugira ngo baserure ivyumviro byabo baheze baterera gacumu kubumwe kugira ngo igihugu kiva mu kaga.
Dusangire ijambo tugarukira Burundi.